Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose. Kuri uyu munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko muri wa munsi wa gatanu tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye ubuzima canke amagara canke ibikogwa bikogwa n'abakenyezi n'abigeme buri wa gatanu. Mu kiganiro rero muri isanga cy'uyu munsi tugiye kuganira ukugufasha abantu kubapfubana canke kubahambana iteka umuntu wabo aba yitabye Imana mu buryo bw'urubanza rusharije neza nk'uko tumenyereye kubona izindi manza z'umunezero. Woba ari umwuga nk'iyindi myuga gukora icyo gikorwa, icigwa abandi bohakura mu kwiyumvira iyindi myuga myinshi bokora ni ikihe? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi nibyo tugiye kuganira na Madame Muyubire Dorine, umuyobozi w'ishyirahamwe rikora igikorwa cyo gushariza imanza zo gusezera abitabye Imana, ishyirahamwe yitwa Memoria. Madame Dorine aratubwira byinshi kuri uwo mwuga, kumbure atange n'impanuro ku bifuza gutangura imyuga itamenyerewe kuboneka. Kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro, nimero ni ya yindi nyene ni 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo, nimero mushaka duhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Mwese muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise no wamwanya ukiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio indwi Washington DC. Gufasha abantu gupfubana canke nkuko babivuze kubahambana iteka umuntu wabo aba yitavye Imana mu buryo bw'urubanza rusharije neza nkuko tumenyere kubibona mu zindi manza z'umunezero, byo babifasha imiryango kugabanya umubabaro wo kubura uwo muntu. Ishyirahamwe Memoria mu Burundi riyobowe n'umukenyezi Dorine Muyubire ribona ko gushariza ibibanza byo gusezereramo umuntu mbere n'isandugu ikabisharije neza cyane ari igikorwa gihambaye gifasha guherekeza umuntu aho abagiye. Madame Muyubire avuga ko ivyo ari mu gihe na cyane cyane mu bemera Imana baba bizera ko uwo muntu agiye mu kibanza cyiza ahantu heza. Mbega none icyo gikorwa abantu baragishima, umwuga nk'uyu urahabwa agaciro, icigwa abantu bohakura mu kwiyumvira iyindi myuga myinshi bokora ni ikihe? Turi kumwe rero ku telefone n'umufasoni Dorine Muyubire hatubwire byinshi kuri uyu mwuga. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Madame Dorine Muyubire, kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri ishyirahamwe ryanyu.
Nanjye ndabashimiye kubona mwatwiyumviriye mukadutumira muri kino kiganiro.
Rero Madame Dorine, wotanguruka tubwira icyatumye wowe utangura umwuga nk'uyu wo gushariza ibibanza byo kugandariramo canke guhambiramo abantu bitabye Imana, usa n'ubifisemo umwete mwinshi nk'uko tubibona ku mbuga ngurukana ubumenyi kandi ari umwuga utamenyerewe cyane mu Burundi, byagenze gute?
Jewe icatumye ntangura uwo mwuga novuga ko natanguranye icyo cyiyumviro igihe ngira urubanza nk'ubwo rwari rwo guherekeza umwana wanje. Naramuze umwana, hanyuma yari umwana akivuka. Icyo gihe bari bambaze nta nguvuzi ku ushobora gutegura urubanza rwanje nari mfite. Nkagira rero inshuti, abagenzi barabimfasha. Mbonye rero ingene ndiko ndabifashwa n'inshuti n'abavukanyi n'abagenzi, nabo batamerewe neza nka jewe, bari bakwiye nabo nyine ahubwo kuza kumba hafi ubwabo mutabakundira kubera icyo usanga bisaba kwitegurira urwo rubanza. Niho natangura mpiyumvira nti mbega iyaba hariho umuntu yoba akora icyo gikorwa tukabimutuma akaba ariwe bigitunganiriza, hama natwe tukajya hamwe tugashyigikirana tukaremeshanya nk'uko byaba byiza. Rero icyo gihe hari mu 2010 icyo cyumviro kirangumamwo, nkabona ingene twaherekeje uwo mwana, nkabona ibyo nari gushobora kugira mugabo kubera atamabasha nari mfise canke nkumbure byari gusaba yuko no abo bandi nobibatuma kikabagora canke uwo mwanya icyo cyumviro nticari kihari kubera ubu babaye. Iyaba hariho umuntu nanjye yoza akampropoza ati akabivyumvira ati twogira ibi twogira ibi, byoba byiza cyane. Niko gutangura rero kugira icyo cyiyumvira, numva ko ari icyumviro cyavuye ku vyambaye ko.
None nk'uko babivuze birasaba ibintu byinshi gutegura urwo rubanza rwo guherekeza uwo mwana wabuze, kandi tugusabe gukomera kuko ni ibintu bishobora kugarura ibyumviro byinshi bya kera.
Oya, nariteguye narakize ubwa mbere mubyakira, ariko iyo ugeze ku rwego rwo kwafasha abandi nuko uba wamaze kubyakira.
Ni byiza cyane. None bisaba iki Madame Dorine guherekeza umuntu kuba atarabura umuntu ngo bamenye ibijyana n'urwo rubanza rwo guherekeza umuntu aba yitabye Imana? Kenshi bisaba iki iyo ubuze umuntu kugira ngo umuherekeze?
Ndumva muradi y'umuntu abuze umuntu ni nkaho isi ibimubamye ko mbugira kuhera. Rero ikintu cya mbere utagereza kumenya umunyambega ninde afasha nk'ingene umuntu wanjye n'umutegura. Mbega muhira ayo mahema, urazi ko turi mu hantu usanga imvura igwa, haza abantu bakagandara, mbega izo hema ziva hehe? Mbega ikibanza, ibintu byose bikurikirana, urabona muntu araza ku mpanda iwacu, ibyumva ari ku mpanda niho duhamba. Mugabo ukimvira iki none ibyo byose ni ukwirukangayo nkabikora jewe nabuze cyangwa n'uwo muryango? Rero twebwe icyo tugufasha, ibyo bintu byose tuba twarabiteguye tubifite ku buryo wewe icyo kintu kigushikiye uvuga uti nditura sosiyete na kanaka ikaza ikantunganiriza ibyo bintu byanjye byose bijyanye n'ikibanza fise n'uburyo fise. Turagerageza kugira ngo dushobore kwakira abantu bose batandukanye.
Ni ukuvuga kurondera aho imva izobiri, amashurwe aza kuja kuri iyo mva, ingene kurarika abantu ku iradiyo,
ikiziga kohale, ibyo bifasha kubajyo bafasha kugira ngo mushobore guherekeza umuntu mu kanyamuneza mumuherekeza no kuririmbo. Ibyo byose nibyo dukora.
Numva ko atari ibintu byoroshye na gatonya, n'ibintu byinshi bisaba gutegura neza. None utanga uyu mwuga abagenzi mu miryango yawe kugira utangure bavyumvira ko iki uyu babwira uti ngira ntangure gukora iki gikorwa, bavuze bate?
Mu muryango iwanze aho mvuka barashyigikiye cyane kubera bari basanzwe bazi ko nkunda gufasha no gutunganiriza abandi no gukora igikorwa ndagikoze muri rusange, ndagerageza kugikora neza. Umuryango waranshyigikiye ukambwira ati ibyo bivyumvira ufite nibyo, kuko nababwira ibyambaye ko. Hanyuma mugabo ngeze hanze mu bagenzi abenshi ntibantahura, bumva umenga ndose uraronse akazi, uraronse ikintu coba kirimo amahera ubu, uraronse ikintu co gukora. Abo hanze benshi ntibantahuye. Mugabo maze kubasigurira igituma benshi bacambye ati ni kuri nibyo ubwa mbere umuntu ntibyumva mugabo umaze gusigura igituma icyo kintu gikora akenshi baragutahura
ni byiza cyane donc ubimazemo imyaka ingahe rero ukora iki gikorwa
njyewe natanguye kugikora muri 2014 mu 2015 mugabo nari natanguriye kubijanye no gutegura imva aho abantu baba basanzwe barahanze nkatera udushurwe nkatera ubwatsi ari ushaka ko umuntu amushyira ko gashurwe yari mu cyabibuka ibyo nibyo natanguriye ko gushikaho rero ntangura gusanga ibyo ntibikwiye ahubwo hariho n'ibindi biri imbere nko gutegura imuhira aho umuntu agandarira gutegura gushika ko ntegura antihama yose nahereye kuri antoke kuko nk'uko nayibabwiye nihera ku rubanza rwambaye ko maze gushingura umwana wanje nabonye umenga sinomuta nubwandanya ahubwo ndamukorera ahaba nkagira neza rero maze gukorera iwanje ku uwo mwana wanje ntacyasanga umubanyi wiwe asa nabi reka nuyu ndamukorere hirya hariyo inshuti mbega nkorera aba uriya ndamureke buke buke maze gukorera nk'imva zishika cumi ndabona nti uriya aba bantu bose bari ngahara barakeneye umuntu yobakorera niko gutangura rero kwiyumvira iyo memoria iva mu kwibuka ni memoire ni memoria ni mu italiano mugabo ivuga kwibuka nahereye n'inzira nti umuntu wese ategerezwa kwibuka uwiwe kandi ukagerageza kumwibuka neza
hari abashobora kuba bavuga madame Dorine bati iki gikorwa ntibabona yuko gifise akamaro umuntu yapfuye aba yapfuye nta gukoresha amafaranga menshi uburyo bwinshi bisaba nk'ivyo mwasiguye kuri abo bantu babwira iki gikorwa kirakenewe kirafasha mu byo twavuze mu ntango nk'uko mwe mubibona gifasha gute kugira ngo umuntu akoreshe ayo mafaranga ubwo buryo kugira ngo aherekeze umuntu
nibyo iyo umuntu yabuze ari uzazanikirwa akavuga ati mbega iyo byose ndabigira birakenewe ni ahubwo reka tubanze turabe n'abana size cyangwa ingorane zari zisanzwe ziri mu muryango reka tugire ibishoboka nibyo ibyo nshingiye kirumvikana ariko nk'uko twese dusanzwe tubizi urupfu uguhambana umuntu iteka nibwo rubanza rwa nyuma rw'iwe aba afise kuri ino si nk'uko twese tubizi umuntu wese arifuza ko umuntu wiwe aja heza kandi cya kabiri nacyo ukimbira uti nk'abatwebwe twemera imana batubwira yuko iyo umuntu ngaha twese twanzwa abageni ba yezu niko nabivuga rero umuntu agiye ku bugeni bwiwe ategerezwa kugenda ameze neza mbega twumusezera gute mbega ikimutumu icyo iyo imaje twugumana kuko wajya ugiye kubiraba umuntu usanga mu mutwe uragumana ma imaje ya atamayo naho hoba haheze imyaka 30 uribuka ati igihe duhamba naka byagenze uku hari imvura hari iki rero icyo kintu cyose kiguma kigaruka nicyo tugerageza gufasha kugira ngo umuntu agarukane imaje nziza ati yagiye yambaye neza ahantu yari ari hari hasa neza amajambo yavuzwe neza ukasisanga rero dufite ibintu ibyo kwibuka byiza twebwe sloga yacu muri memoria tuvuga ngo rien n'est plus vivant qu'un souvenir bivuga ngo nta kintu cyiza umuntu ashobora kumenya nta kintu biva ari kuba ikintu kiguma kibaho nk'ukwibuka nk'icyo wibuka rero twongera kuza kwibuka ni twibuka byiza nicyo gituma tugerageza gufasha abantu gushingurana iteka babo kugira ngo bagumane imaje ya nyuma nziza ku babo
iryo shusho ry'ukuntu uyu muntu yatashe
iyo shusho yatashe agumane ishusho nziza
birumvikana tuhinduye gato tukavuga ku vyerekeye societe y'umwuga iki gikorwa mukora neza na neza umuntu yoba afise iciyumviro cyo gutangura umwuga nk'uyu ushobora kwinjiza amafaranga uwo muhanura yohera hehe ibyumviro yotangura kubishira hamwe gute kugira ngo atangure naho ashobora kuba afise izo nzitizi z'uko benshi batamutaho ico gikorwa giye gutangura kuko ntikimenyerewe nk'uko we watanguye.
Yego, cyo novuga nti icambere na mbere kugira ngo ico gikorwa ugitangure nuko mu mutima wawe uba witeguriye ufasha si gikorwa ushira imbere amahera kuko nibyo nta kazi kadasaba agira agahembo mugabo ubanza bwa mbere na mbere ukavuga uti mbega ndafise umutima w'ugufasha ndafise umutima w'uguhoza hanyuma icya kabiri mbega umuntu yabuze ndashoboye kumuvugisha hanyuma icya gatatu mbega muri kano kanya umuntu yeza kumbwira yagize ingorane n'umufasha iki rero bisaba ko ubwa mbere na mbere witegura mu buryo bw'umutima wumva ko ari umuntu ushiranye ko n'uwundi ufasha uwundi kandi ugatangura guharura uti nje naho ataco yomba ni umufasha kuko utabuye gushira imbere amahera uca usanga wa mutima uri kubarembera guhoza ziri kurawuhoza rero icyo nubanza guhanura umuntu wa mbere ni akazi nibyo mugabo gasaba umutima ukwitanga kudasanzwe kuko muri ako kazi iyo tugakora ibintu bisaba ko ubyuka akajoro ukagenda hakiri kare ukaba hafi abo bantu ntihagire ikintu na kimwe cyobatereza cyangwa icyo bakoshereza kuko ni abantu bari mu bihe bitoroshe ugerageza nuvuga kubahoyahoya mu buryo bushoboka bwose rero icyo ni cyo kintu cya mbere nuvuga ko ariyo umutahe wa mbere imbere y'ukugeza mu mitahe n'ibindi bintu by'uburyo ubanza kumva ko n'ukuri ufite n'umuhamagaro
none nko ku muntu abagira yandikishe nk'ishyirahamwe nk'iri ahera hehe nk'uko ariko barakumva bavuga ati je nanjye ndafise icyumviro cyo gutangura ishyirahamwe runaka bimaze imyaka n'imyaka mu mutima watanguriye he wagiye muri meri wagiye he kugira ngo utangure nyine nk'umuntu agiye gutangura ishyirahamwe sosiyete uhera he
mu gutangura aka kazi jewe no natanguriye kurondera ikibanza nacyo ikironderera muri komini idutwara hariya ku mpande hanyuma icya kabiri ukimvira uti mbega jewe mu kazi kanjye uzoshyiramo iki kuko nibyo hari igikorwa cyo gushingura mugabo hariho utundi tuntu abantu bakenera ari ayo masanduku ari ayo mashuka aho hantu bagusanga ayo mashuka abaye mashuze ngo yakorera hehe rero ndinziza kurondera ikibanza cyo nacyo kirondera ngaho ibujumbura muri ville kuko niho hantu abantu bose bashobora gushika hanyuma ukaca rero ugerageza kurondera utuntu tukenera abantu bakenera ari ibyo by'amashurwe ari ibyo bijyanye n'ukuri imodoka ari byo batwara rero mugabo intango ubanza kurondera ikibanza ukoreramo
yego urakoze cyane rwose madame Dorine Muyubirereka rero tuje ku mirongo ya telefone ni ikiganiro gihijambo abanywanyi biriya dijwi rya Amerika karyo turafise abari kuri Facebook turafise abari kubaraduhamagara reka nabo nyine tubaha karyo duhere ku witwa Israel uraho neza Israel
neza radio ijwi rya Amerika
mahoro mahoro duhamagaye uri he
kuko nitwa Sabato Israel ndi mu mudugudu wa Nyagatovu mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Mubuga hano mu karere ka Karongi mu Rwanda nashimiye cyane uwo mumama kuko afasha abantu mu guhumuriza imitima yabo igihe baba bitabye Imana mbo ariko nagira ngo mbivuge cyane cyane mu mu bice by'icyaro hari abantu usanga bagishingura abantu mu mva zitubakiye neza sinzi niba imva muzumva mu Kinyarwanda
yego
bagashingura abantu nka gutya bakazingazingira nko mu kirago barangiza bagacukura bakarambikamo umuntu gutyo gusa bagashyiraho nk'amazi bagateraho nk'amashuhu dushurwe dukeya cyane natwe ntibadushyiraho ukabona mu by'ukuri ni ibintu bigaragaza bitagaragara neza ariko nka gutyo njyewe nabikunze cyane nabikunze nabyishimiye kuko niba umuntu yitabye Imana ariko ukabona nko kumva ye bashyizeho nk'amakaro ukabona bashyizeho nk'abakoteye na sima ukabona bashyizeho indabyo nziza zimeze neza mu byukuri nubwo umuntu abayitabye imana ariko ni igikorwa gishimisha bene umuryango ko bavuga yuko umuntu yaruhukiye mu mahoro yaruhutse neza yashingwe neza bityo naho ari anezerewe nanabisanisha cyane n'ibyo nk'ibihe turi hano mu Rwanda nk'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hari nk'ahantu usanga nk'imva z'abarokotse abantu baragiye bapfa gukira nko mu matora baragiye bajugunya nk'abantu muri mu matoarete cyangwa abakinguye nyuma bagapfa gukira nk'ahantu mu byobo rusange ariko nk'iyo umuntu abonye nk'ahantu bakinguye nk'imibiri noneho y'abarokotse jenoside bakinguye nko mu nzibutso zimeze neza bagashyiraho nk'izo ndabyo aba ukabona mu byukuri ari ibintu byiza nubwo abantu baba barabuzengwa babo barababara ariko iyo ubonye aruhuke mu mahoro arutse ahantu heza ari indabyo akute na sima hatajyamo amazi hatajyamo imvura ubona ari ibintu byiza cyane njye umuma namukunze vema kandi bibere n'urugero abandi bantu kugira umuntu aba yapfuye ariko yashingwa ahantu heza nka gutyo aba ari ibintu bishimisha kandi ubufite n'ikizere ko no mu bwami bwo mu ijuru tuzongera tukabonana Imana ibahe umugisha cyane
murakoze cyane Israel murakoze cyane Madame Dorina hari cyo kongera ko kucyumvira cha Israel.
Naye nkuri natwe ndamushimiye cyane kuko ivyavuze n'ibyo umuntu iyo ashingwa ahantu heza ugira umutima nawo utekanye. Ndamushimiye cyane kuri icyo cyumviro ashitushikirije cyo kudutera intege no kutwifuriza yuko twobandanya uwo murimo.
None ga madame dahane kuri ico nyene ko Israel ari mu Rwanda hoho murashaka gushikayo naho mukabafasha bipfuza kugira iki gikogo canke arabo mukora nayo mu Rwanda
ngo iyo ntambwe n'isirayishika ko ariko turayumvira cyane kuko nkuko mu Kirundi bavuga ngo nta kidahamba ni kuvuga ko umuntu hariho hose ahashitse bigashika ko Imana imuhamagarira ngaho twebwe nk'abafise uwo mutima wo gufasha ahaba hose twomufasha tuca tugerageza tukavugana n'abari ngaho mugabo ni kuri wa hagize utwitura turagerageza uko dushobora kose kugira ngo tumwemurure n'ico gihe abamuri muri ibyo bihe bitoroshe
wakanye kari mbere turabaha akaryo ko kubushikiriza uburyo abantu bo bashikira turafise ku murongo wa telefone uwundi yitwa Thierry. Thierry yamahoro neza.
Amahoro.
Murahora komeye.
Ashite turashima Imana ko biri kose.
Uherereye he?
Bujumbura.
Tugakwiye ijambo.
Afite byombo mbese mbaza cyane uko biri byombo mba seke kigera bisuma ko tete mbona cyane ndiko ndihuta. Niyo mba naye mbonye mba gaharitse ko babwiye ko aomba wabwe ko guhaba umuntu kamuhambana bikaje ko seridimbe ko byo bari ari somba byo bari cyane ko cyane ko twari byito none se ke ubu naho ndiko ndumva ingene umuntu umutima ari karishume ngari ko ishaka kumenya yafasha abantu bahubwo bandi bikaje cyo kubura vumuntu sije rero muzo n'inzo bibiri simba sije sinayi kawe neza ko n'umuntu ati kamara radio atavugira radio atavuga mana bibi
ariko mwatwumvise mu kiganiro urumva turi ko turaganira na madame Dorine ariko aratubwira ibijanye na societe yiwe yo gufasha abantu gushingura babo muyiteka mu bintu yatanguye aciye imyaka 3-4 ukuntu ashobora kugira ico bita deco gushariza imva gushariza ikibanza cyo kugandariramo n'ibindi byinshi niwe ufise ikibazo cyo ukuntu ibyo kogwa canke ishira hamwe giwe mubaza
eko umuntu mutume n'umuntu agatubye yeye yeshaje giwa horiri amaningi ningi nako kubikwa sinzitsero namahe ababikwera kige umuntu yoba ari mu aho abuze wafise ubundi umuntu kamubiye
urakoze cyane Thierry araza kurushikiriza uburyo mwo mushikira mu kanya kari imbere reka tubanze twakira uwitwa Stanislas mahoro neza Stanislas
amahoro yanu
urahura komeye
ndakomeye cyane mu murenge wa Burega i Kigali mu Rwanda Stanislas Karahanyuze maze kugira ngo mbashimire ijwi rya Amerika ibiganiro mutugezeho ni byiza cyane kandi biratwubaka nshimira n'uwo mutumirwa kuko ari kutuganiriza byiza cyane nagira ngo mubaze nk'imirenge itagira amarimbi buriya yakakwiye kuyagira ihe nama murakoze n'icyo nagira ngo musobanuze
Amarindi Stanislas sinzi ko mutumira ashobora kuba yumvije ijambo mu Kinyarwanda amarindi ni amatongo ama aho bahamba abantu babitavye imana. Eh, okay, niko nari nabyimviri. Ego, Madame Dorene, ku kibazo c'amatongo y'abantu bahamba abantu bitavye imana kirakira hari muri aka kanye Bujumbura canke mu Burundi hariho hose.
Ego, ubu unya abenshi bakorera ahitwa ku mpanda. Ni muri zone Gihanga, novuga ko harahati kuko iyo umuntu agiye gusaba yuko yifuza gukora icyo gikorwa aritura abajejwe intwaro hanyuma bakamumufashamo nuko kuri ubu birahari nta kibazo turagira.
Murabafasha none abantu iyo miryango murayifasha kuja kurondera ikibanza mukabasabira icyo kibanza byose murabibafashamo?
Ego, twebwe byose turabibakorera. Nta umuntu kuri icyo twebwe tugerageza no kubafasha ku buryo bo bakora igikorwa cyabo cyo kugandara mugabo ibyo bijyanye no kubatunganiriza ibindi byose iyo batwituye ni twebwe tubibatunganiriza.
Murakoze cyane. None hari inzitizi muri uko kubatunganiriza ibyo byose baba bakeneye, ikibanza, imiduga, gukorana n'amashyirahamwe atandukanye kugira ngo mubafashe ntibashobore gutambatamba barondera ibyo bintu byose, inzitizi mubona kenshi ziba zihagaze hehe?
Inzitizi novuga ni iyo umuntu yateguye neza akazi kiwe akenshi muradi ko ibintu bishika ngo umuntu agenduka avuga ngo canda gikora uno munsi. Rero bice bisaba ko iyo baduhaye umwanya ukwiye turagerageza tukabitunganya ku mwanya baba badusabye. Inzitizi novuga ko ntawutagira inzitizi mugabo sininiya cyane zotuma dushobora gucereza icyo gikorwa cyo gushingura n'iteka ababuze. Oya, sinovuga ko hari inzitizi sininiya duhura nazo.
Murakoze cyane. Reka twakira abandi banywanyi b'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise witwa Viane, amahoro.
Amahoro neza.
Urahura komeye.
Ego.
Muherereye he?
Mu Burundi.
Tuka ku ijambo.
Nashaka kubaza uwo mutumire. Aro?
Ego, turakumva.
Halo?
Oui, Vianney, turakumva, duka ku ijambo mubaze. Halo, Vianney?
Halo?
Vianney, uratwumva?
Ndavumva neza. Halo?
Dudzijwi, twe turakumva.
Halo?
Ndakeka telefone ya Vianney itareka irakora neza, ariko turagerageza kumugarura ku murongo wa telefone. Urakoze Vianney, reka tugerageze kukugarura. Reka twakire uwitwa Jalong, uraho neza?
Mwirwe.
Mahoro.
Amahoro namwe.
Uherereye he Jalong?
Kigali ndarahantu bita ku mukwibu ngubu niho ndi.
Tuka ku ijambo.
Kamanda ndamutse n'umutumire. Ndumva kabisa umushinga we ari mwiza. Nkabanza nkamushimira nyine wenda kuri icyo gikorwa kiwe yaba yarateguye. Ariko noneho ikintu tubaze nka ducyana mwibariza. Wenda se ko hari akantu ugeze kumubaza uramubaza ati se ati wenda ati ubwo bufasha mwamutanga nta maronko mukeneyemo. Noneho we yasubije avuga ati rwose wenda nta kintu umuntu yakora kitarimo wenda akanyungu wenda niyo kaba gake ariko kakaboneka. Noneho icyo namubaza ese wenda izo mfashanyo atanga niwe ku giti kiwe cyangwa se afite indi miryango bafatanyije se cyangwa akaba afite indi mishinga bafatanyije yaba imuha ubufasha ikibazo cyanjye cyari cyo ngicyo? Murakoze.
Urakoze Jalong. Ndakeka ushobora kuba utasobanukiye neza cyane, ariko reka dubwire Madame Dohene yadusobanurire ku bijyanye n'uburyo bisaba cyangwa amafaranga baca muri sosiyete yabo. Madame Dohene, bisaba uburyo bungana gute?
Twebwe uburyo dusaba mu bijyanye n'ako kazi sinavuga ko dusaba uburyo bwinshi kubera nk'uko mubizi mu rubanza uba umuntu atiteguye. Hanyuma ikindi cya kabiri nacyo nurubanza umuntu adasiba pero izo zose turabiraba tukavuga tuti twokora twomuha singurana iteka gute tutarinze kuvuna iyo miryango kuko ubuzima kuko bivuga burabandanye iyo turagerageza kuraba ibintu bikirutse bigenda neza ariko umuntu ashobora guhambya kandi bigakoreka ukabyifuza bijyana n'abantu rero uwo wese utwitura turagerageza kuko tukamubwira icyo duhambije nawe nyine akatubwira icyo ahambije hanyuma tukagerageza tukaraba icyo dushobora gukora kugira ngo uwo muntu tumushyingurane iteka.
Ni ukuvuga igikuru ni uko icyo gikorwa muba mwagikuye mu minwe yabo mukabafasha, haba bamwe bamwe bashaka kuvuga bati turashaka abaririmbyi, turashaka amashugwe, turashaka imidoga cumi, umva bose bafise ibyo bipfuza bitandukanye.
Ego
bisigura ko n'uburyo buba butandukanye
ibyo byose turabitunganya, urumva abantu baratandukanye, umwe wese arashikirwa ku rugero rwiwe. Uvuga ati ni ukuri, hari abaje batubwira ati ni ukuri twe twifuza gusa ibishoboka bike bishoboka, n'abandi batubwira bati mbega twogira guta twogira guta, umwe wese ukabyumva kuko nk'uko nabivuze igikorwa gikora ku mutima uwawe yagiye ubwo guti icyo ntumukorera ntikibaho. Akisanga rero hari nk'abavuga bati byinshi akabyiza birengeje kandi atacankenti n'umuntu afite icyubahiro kanaka gitegereza ku cyo cyubahiro cy'uko tukimusezeza ku munsi wa nyuma. Nundi avuga ati biratugoye ahubwo tugirira ibintu bisanzwe bikirutse uko bishoboka kose. Rero muvuga ko ibyo byose turabiraba tukabishyira tukabiganira na nyine kubura uwo muntu mugabo umuntu wese tukamubwira ingene dushobora kumutunganiriza.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, turi kumwe na Societe Memoria mu Burundi yariyobowe n'umukenyezi Dorine Muyubire. Iryo shyirahamwe rikaba ribona ko gushariza ibibanza byo gusezeramo umuntu yitabye Imana mbere n'isandugu ikaba isharije neza cyane ari igikorwa gihambaye gifasha guherekeza uwo muntu aho abagiye. Madame Dorine avuga ko mu gihe cyane cyane abemera Imana babona yuko uwo muntu abagiye ahantu heza, rero yuko n'umuryango yabo babafasha kugira ngo bamusezere neza ashobore kuronka umuryango ushobore kuronka ibyumviro byiza nyuma yuko baba babuze uwo muntu. Araradufasha no gutahura ingene kumbure umuntu ashobora gutangura ishyirahamwe nk'iri ku bari ko baragerageza gutangura imyuga yabo itandukanye itamenyerewe mu Burundi n'ahandi icyo yokora n'ingene yobigenza. Mubandanye rero mushikiriza ibibazo by'iyumviro namwe kuri Facebook canke ku murongo wa telefone. Nimero ni ya indi nyene ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramo nimero mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Reka tumire mate mu kanya turagaruka. Murakoze mwese.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300,220 kilohertz 15,560,775 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi America, Radio Yany.
radio ijwi rya Amerika Memoria niyo societe tuko turaganira nayo yobowe na Madame Dorine Muyubire. Societe ifasha abantu kubasezerana n'iteka abantu babitavye imana n'uburyo irishira hamwe ribafasha ni mu Burundi. Reka tubandanye ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi bishwe rya Amerika twakira witwa David. Uraho neza David?
Mbega muratabaho neza?
Subiramo.
Ndabasuhuje muraho neza?
Amahoro mahoro.
Amahoro amahoro kabisa.
Uduhamagare hega David.
David ndi Nyamirambo nkunda kuvugana namwe ndi Nyamirambo.
David ni byiza cyane David turagushimiye. Duga kwija mu kibazo canke iciyumviro kuri Madame Dorine.
Ntago byoroshye ntago byoroshye. Ariko reka nduge ku ijambo wa mugani nagize amahirwe nkiri mutoya yo kwiga ibyo bita science de première. Ni isomo rimwe mu masomo akomeye twigaga isomo bitaga soin ya depuye mortaire, donc yo kwita ku muntu witabye Imana. Ugasanga ni isomo ryasaga n'iriteye ubwoba ariko isomo ryiza cyane. Bityo rero nkaba natera agateka Madame Dorine mubwira nti nakomere cyane kubera ko urabona hano mu isi dufite inzira zijya kuba nk'ebyiri. Hari inzira yo kuza mu isi, hari n'inzira yo kuva mu isi. Ugasanga rero sisiteme y'uko isi yubatse ifite uburyo yateganije uko abantu bakirwa mu isi, ni ukuvuga ababyaza za maternite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko wajya nko kureba nko mu bigo bitanga izo serivisi zo kwakira abantu baza mu isi, zirazwi, zikorerwa amapibilitite, zitabwaho ukuntu. Ariko hahandi abantu basa nk'aho bari ku iherezo, amamoroge n'icyo ibintu nk'ibyo, ugasanga abantu barahatinya ibihakorerwa bimeze gute, kuhakora abantu bakabitinya. Ariko nk'uwo muntu wo waratinyutse akavuga ati noneho reka dufashe abantu uburyo kigo kubasezerera mu cyubahiro, kuko n'ubundi abantu baba barakiriye mu cyubahiro bakaririmbirwa indirimbo, bakakirwa, abana bakorerwa iminsi mikuru yo kwitwa amazina gutyo gutyo. Ugasanga umuntu wakoze icyo kintu kiba icyo kintu cyo gusezera abantu mu cyubahiro cyangwa no gutera agateka umuntu witabye Imana, akwiye rwose icyubahiro kidasanzwe, akwiye guterwa agateka, akwiye ndetse ubwo nashatse kuvuga ngo akwiye no gufashwa. Nuko za WMS zishora imari mu za maternite, ibigo bya Medisante, iki n'iki, uri kubona leta idasa nkaho yinjira muri ibyo bintu cyane, yabihariye abikorera ku giti cyabo, kandi nyamara uruhare n'agaciro k'umuntu yinjiranye mu isi yagombye no gusohoka kwisezera muri bene ako gaciro. Ese nkabaza Dorine, izo serivisi zigiye ziterwa inkunga na leta cyangwa n'ukwirya bakimara bagasa mbega nk'abantu bahari ibivomo ku ruhande? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ntatebye rero kwari ukumenya niba afite abahinga babinonosoye rwose soin en moribon, cyangwa se kwita ku bantu bitabye Imana. Ni ibintu bikorwa mu buryo buri tekinike, bitavuze ngo ni talenti gusa umuntu araho ngaho arumva yabikora nk'umukristo wihaye Imana. Oya, bifite uburyo bikorwamo scientifique, utera amaforomoro kugira gute kugira ngo imirambo itangirika. Abwibaza se afite abahinga bahagije bamufasha muri ibyo bintu, muri uwo murimo cyangwa? Hanyuma nsoza nagira ngo se nk'uvuga ku kintu gihambaye rwose kuri icyo kintu Dorine yiyemeje. Nk'ubu urabona mu Rwanda turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1995. Ntabwo ushobora kwimajina ukuntu umuntu abaho ababaye cyane kubera kumva ko atigeze ashyingura umuntu wiwe witabye wishwe muri Jenoside, kuba atarigeze amushyingura n'iteka, kuba atarabona umurambo we, kuba gutyo gutyo. Ni ikibazo gikomeye n'ubu igihugu kigifite ku bantu batarabona ababo bishwe muri iki gihe. So rero ukavuga uti cyangwa au contraire, iyo abonetse ukuntu ubona nubwo ukabona ari aranezerewe ku ruhande rumwe gababaye, ariko niho ubonera imbaraga zo gushyingura uwawe mu cyubahiro. Koko ndavuga ko iyo ni example typique ku mateka yacu twe mu Rwanda. Bityo rero gushyingura umuntu mu cyubahiro, kumuha ako gaciro, ni ibintu nabona ntabona igipimo mbigereranya nabyo rwose. Abantu babitekerezaho cyane, badaha agaciro kabyo. Gusa gusa wenda nsoza ngo ntiyari ijambo bisa nibihenze cyane nanone n'abatabigeraho wenda nkubwo buryo mwabivuze ndibona kuri Facebook suko tabyifuza suko batabishaka ariko se dorine kandi amatarifu yabashyirwaho nande ibiciro byabo bigenda gute ko mbona byibanda kuri business ihambaye ese wanyarucari uba muteganyiriza iki kugira ngo nawe kari umuntu nk'abandi nawe ibyo abe yagira class nto cyane bazitekerezaho bate ko tubona amasanduku ahenze ibintu biri hayi cyane wa muntu rubanda rugufi nawe ufite agaciro ke na rite yo gushingwa n'iteka umuntu wiwe bamutekerezaho iki ufite ubushobozi butahanitse cyane reka ndekeraho ngaho naza kwizuba amagambo
urakoze cyane rwose David ni byumviro byinshi kandi bizanye ibindi bibazo byinshi umuntu agiye gutangura kuvyugurura abiganire na Dorine kanya turacaga fise reka tumuhakajyo yishure bimwe bimwe David turagushimiye cyane rwose
ndabashimiye namwe cyane ijwi rya Amerika turabakunda cyane bikomeye
turabashimiye Dorine madame Dorine rero duhereye kumbure ku kibazo David turavyugurura byose mugabo kimwe mu bibazo yabaje ati none service nkizi leta yoba ivyitayeho kumbure mwoba mukorana kuri ico kibazo duhere kuri ico
yego novuga ko ikikikorwa mu kugikora leta nta kintu novuga ko idufasha kari kutworohereza mu kuduha ibibanza byo gufubamwo ibisigaye ni twebwe tuba twayitunganije mu bijanye no gukora icyo gikorwa ya leta atari icyo kibanza idufasha ikatworohereza nta kindi idufasha
David yabajije icerekeye abahinga muri umwuga wanyu muri iki gikorwa cyanyu cyane cyane ko haba hari kumbure ama serivisi amwamwe akenewe hariho serivisi autopsy kumenya ingene umuntu yapfuye ukajya kwa muganga ugasaba impapuro ugasaba abaganga bakatohoza neza byo mwoba mubikore mwoba mubibafashamwo iyo bakeneye kumenya neza na neza icisha umuntu
yego gushunya kuri urugero turi ko ntiturabisikira kuko biba bikiri mu mino y'abaganga twebwe dukora tutanga igikorwa cyacu bamaze kumushyira hamwe bita muri morgue rero kugira umuntu bamukire muri morgue baba bamaze kwiga neza icyabaye twebwe rero ako kwego ntiturarushikira nkumbure bizoshika mu nyuma mugabo ubu unya ntiturashika kuri urwo rwego ku bijyanye n'ibyo kwa muganga mugabo ku bindi nabyo by'ibikorwa ingene abantu babuza babaterura ingene bafasha kugira ngo uwo muntu yabuze ntabyoagirike munsi y'urubanza turafise abahinga n'ukuri bavyize bitanga dushyira hamwe tugasangira uwo mutima tukamenya ingene dutegerezwa gufasha abo bantu tuvuga ko dufise une ekipe professionnelle iri forme twigishije tukaja hamwe tukavuga tuti tutegerezwa gukora icyo gikorwa mu iteka ridasanzwe
yavuze ikindi kibazo cerekeye uranabivuze cukoza abantu cyo gukorera mu mva ni ibintu bidasanzwe kandi bishobora kuba biteye ubwoba aho hoho woba waratanguranye umutima ugumye canke byasabye yuko ugira ukwizera no gukomera muri ico kibazo kuko benshi baratinya gukora muri uwo mwuga kubera ico kintu nyene cyo gutinya imva gutinya abantu bapfuye ibintu nk'ibyo
nukuri je novuga ko icyo kibazo twakibajije ntihenze na gato mbere yuko dugira abo bakozi tukaja hamwe abantu turabanza tukaganira tukiga by'ukuri ko ukabona ko umuntu abishoboye kuko tuba turi mu bihe bitoroshe mugabo nk'abo dukoresha abo dukorana bose muri iyo ekipe tuba tubona yuko ari abantu bamaze kuba bavuga ko baramaze kwibona ko ari igikorwa cy'Imana bakabona bati uko biri kose twese aha turi ku nzira tugenda kuya sikuhiriwe reka ndamufashe ndamube hafi nubwo ko ari abantu bamaze kugira umutima urinda twese twaramaze kugira imitima irinda kandi twagatanguye twiteguye ko tuzohura n'imitima ibabaye ahubwo dutegerezwa kubaba hafi kugira ngo tubahoze imitima y'abo bantu
urakoze cyane rwose reka tubandanye ku murongo wa telefone kumbure ntihabe ibindi bibazo bya David tutishyuye tubigaruke ko twakira uwitwa Jovin ku murongo wa telefone arindiriye Jovin amahoro neza
amahoro Oriane.
Ego, urahora komeye.
Ego, ego.
Akabazo cyangwa icyumviye?
Mwaze mu ndamukizo umumama.
Arakumva.
Banze kubashimira rwose ku gitekerezo cyiza bagize kuri uku gufasha mu gushyingura abo babitabye Imana. Ariko akabazo nari mfite, ese mu bijyanye n'imihango urabona ko iyo mihango yo gushyingura hari imihango ikorwa bikurikije idini ryari ryo, ese nk'abanyagatulika bagira uko bashyingura n'abaporoso cyane cyane ariko by'umwihariko nk'abayisilamu, none biba biborohera mu kugira ngo babashe gukorana n'abo bantu bikurikije imyumvire ndetse mu madini yabo? Sawa, murakoze akabazo kanjye kara.
Ikibazo cyiza cyane Jova, murakoze cyane. Madame Dorine, abantu bafite amadini menshi bafite ibyo basaba byinshi, aho onye muvyifata mu gute?
Ego, urumva ikintu cya mbere ni uko twebwe iyo icyo kintu gishyitse hakagira uza kutwitura, ikintu cya mbere dukora ni kumwumviriza. Twebwe dukora icyo uwabuze adusaba, turamuherekeza. Ntituza kuvuga ngo uyu kintu twogikora gutya cyangwa tugenda gutya, turabanza tukamwumviriza, kuko nk'uko yabivuze imico iratandukanye. Rero tubanza tukumviriza umuco w'uwo muntu n'ibyo bifuza, tugaheza tukamushigikira muri ibyo wewe wifuza, tukaraba ndetse n'ingene twumufasha mu gutunganya neza ibyiyumviro, mugabo twishimikije ibyo ibyabo imico y'iwabo, ariyo religion, ari ubivajyanye n'ukwemera k'umuntu cyangwa intara kanaka cyangwa igihugu kanaka ingene gikora. Twebwe tubashyigikira umwe wese mu byo yifuza.
Kuri icyo kibazo nyine cya Jovan, tukogaruka ku kibazo cya David yari yavuze, nk'uko muri iki gihe mu Rwanda bariko baribuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, hariho abantu badafise ibiziga bafise umubabaro mwinshi kubona batashoboye guhamba ababo. Murantunga, tugarutse kuri icyo kibazo cya Jove cyerekeye amadini, hariyo abantu baba badafise ibiziga, kumbure umuntu yapfiriye mu mpanuka mu mazi yayibiye cyangwa ikintu nk'icyo, ho naho nyene atakiziga gihari murabafasha bigenda gute?
Ego, jewe kubinyerekeye nka jewe nyene Dorine narize ibijyanye no guherekeza abantu babuze, ni ukuvuga ingene umuntu aganiriza umuntu yabuze, kuko umuntu yabuze abafite igikomere kininiya cyane. Iyo wahambye inamitendera avuga uti uwanje ndamubona ari ngaha, namushinguye ngaha. Utashoboye gushingura rero abafite igikomere kinini cyane. Rero kubw'ubuhinga navuga ko nashoboye kwigira hanze mu bandi, narabonye ko hariho ukuntu umuntu ashobora kumufasha kugira ngo ubwa mbere yakire ko uwo muntu atakihari, kuko abenshi ntibakira bwa bati nkumbure usanga yaragiye nk'abagiye abantu asingira yarahungiye ahantu adoza, ntiwigere wemera ko uwawe yagiye. Rero navuga ko umuntu aragerageza kubagirisha, kubaganiriza, akababwira ingene umuntu ategereza kwitwara, umuntu akagera kugerageza gufata ibyiza yoba yibuka kuri uwo muntu kugira ashobore kwakira k'uwo muntu uko ari kose ategereza kuba ari ahantu heza, ahari hose ategereza kuba yagiye ahantu heza yoba yamwifuriza kuruhuka. Rero ikintu cya mbere tuyakoresha tubafasha kubaganiriza.
Ariko kandi n'urubanza murashobora kurubakorera gukuja kumbure kukubaka imva cyangwa kugira urubanza rwo gutumira abantu no kuvuga amajambo, navyo nyene murashobora kubikora?
Ego, turashobora kubikora, kuko bivyo vyose biva mu biganiro. Iyo mwaganiriye n'umuntu niho wumva intumbero ushobora kumuhati mbega twoshinga nk'igiti ahantu kidatera igiti tukazokwama tukimibukirako, cyangwa mbega twobwira nk'ikintu iki n'iki n'iki. Iyo muriko muraganira n'umuntu uwumva kamwaza mbego umuntu yakunze icyo kintu nibikira ko cyiza n'iki kuko iyo umuntu tangwe kumwinjira mu byiza n'ubukira ni kukira yego tukaca kwiga rero twagandi turaheza tugatora icyo twashobora gukora kugira ngo tugerageze kugumana icyiza tuzi kuri uwo mwuga
Birumvikana ko ibyumvira ari byinshi cyane rwose nk'uko mubivuze iyo mwicaye mukaganira n'abo bantu murashaka kubafasha ibitari bike reka tubandanye twakire ibindi bibazo by'abanywanyi ku murongo wa telefone turafise wundi yitwa Abdul Mahoro
nam
murakomeye
turakomeye turashima Allah
uri hehe ga Abdul
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba
duka kwijambo kibazo cyangwa cyumviye
nge ikibazo nashakaga kubaza umuvandimwe w'umukenyezi ku bintu bijyanye no kwigurira irimbi wenda niko na twebwe tubyita irindi akuze burana nanone uruhande rumwe nge ntago nge mbyemera kwigurira irimbi kweri ni nko kwigurira urupfu buri utari wanapere gukiri muzima abira bazabyige banareba uburyo babinegosa neza babishakire n'irindi zina ntago ibintu byo kwigurira irimbo kiri umuntu muzima ntago bibaho rwose nta nubwo mbyemera
kuri wowe ubona abantu batogura aya matongo canke izo mva batarapfa
oya ntago bajya ntago bajya babigura batahatari hagira uwitaba imana rwose iyo gihe babyita kwitera umwako
kwitera umukoshe
twebwe babyita kwitera umwaka mu Kinyarwanda
birumvikana ko kumbure hari n'abandi bashobora kuba biyumvira uko nyine bakarindira yuko nibitaba imana imiryango yabo izovyitaho ariko kandi hari n'abavuga bati uwo muzigo w'ukuriha ibyo bintu byose sinshaka kushira ku muryango reka ndavyiteho nkiri ku isi kuko ndazi yuko nzokwitaba imana Abdul reka duhe
namu ndakumva
ni byumviro bitandukanye ariko birumvikana kuri wewe birumvikana ko utokwipfuza kugura iyo mva canke iryo tongo ryo kuguhambamwo ukiriho birumvikana urakoze cyane
gusa nako ndinyire kwera ari byo byajuwe niko tubyemera ariko nanone hari nk'abantu bona baba bagize nk'umuntu witabye imana bagakoresha nk'amafaranga cyikari hejuru ya miliyoni nandi ngo no kugira ngo uwo muntu ngo bavuge yuko yagiye ahantu heza of course n'ubundi uwo muntu aba yapfuye ibyo wakora byose ntago yagaruka birutwa yuko ayo mafaranga wamumenaho yanapfuye rero birutwa yuko nyine wasigara uyifashisha mu kababaro muba musigaranye
Nacho ni chiyumviru. Urakoze cyane Abdul.
Ari kirya Amerika turabashimiye kandi dukunda nibiganiro byanyu.
Asante sana nawe turagushimiye. Madame Dorine ku cyumviro cha Abdul hoho hari abantu batangwe kugura amatongo canke imva bataritaba imana kuko turabona nk'isanamu twashize kuri Facebook yacu hariho amatongo meza mutangiye gukora muri imisi. Hari abatanguye kuyagura bakayigurira bo nyene bataritaba imana bavuga bati je nshaka ko bizogenda gukena gushya
yago mu mise yacu nemva ko ubogeje gukoranishika kuko niko biri isafari kinya yatatiye rutse nibaza ko aho ntabyo kubimurika ntawe azandanye ati nifuza ko ifatikiranze kumekume ariko ngira mu bindi bihugu bararikora kugabo ahiwansi navuga ko itarashikira kuri urwo rwego rwo gutegura antito ishingo imbere yuko imana iduhamagara
yego ikindi kibazo kumbure abari mu gihugu hagati bashobora kuba bariko baribaza bati yego je ndafise uburyo ndifuza kumbure kubitura muzoze mu musharize aho nshaka gushingura umuntu wacu naho nyene murashika mu gihugu hagati canke muri kano kanya mukorera ubujumbura aho nyene
novuga ko abenshi batwitura barengana ubujumbura kuko abagiye mu gihugu hagati akenshi baja ku ngo zabo canke nubwo baja ku kibanza cya bose niba ke usanga baza bavuga bati mwoza kudutegurira ruguru ariko nkuko nabivuze ku bw'intumbero dufise iguhuza imitima buri umuntu arinja kwitura twebwe tugerageza yuko kumufasha kuko tuvuga tuti uwo muntu atwituye ari mu bihe bitoroshe canke arafise icyo yifuza tugerageza uko dushobora kugira ngo tumutunganirize nibaza ko hari uwutwifutuye nawe nyine twokwiga uko dushobora kose kumufasha.
Madame Dorine kino ni kiganiro gihijambo nyene n'ijwi rya Amerika cyane ntitwaronse umukenyezi cyangwa umwigeme ngo kubaza ikibazo k'ukuntu yotangura societe yiwe ariko wotanga impanuro kumbureye cyane cyane kuri uno munsi wa gatanu ho tuvugana cyane ku bakenyezi n'abigeme n'ubuzima bwabo impanuro woha uwo mukenyezi uwo mwigeme yipfuza gutangura societe yiwe ariko akiriko arakekeranya akiriko ataravyumvira neza impanuro muhanizi
nje mpanuro noha umukenyezi cyangwa umwigeme nuko icyambere na mbere twebwe nk'abakenyezi cyangwa abigeme turafise impano nyinshi Imana yaduhaye kandi izo mpano iyo tuzikoze tuzikorana akenshi umutima niyo ndemanwa yacu dufise ndemanwa yo gukora ikintu neza iyo dukoze ikintu tugikore neza rero cyambere mubabwira nababwira nti ntihagire n'umwe yisuzugura kuko nk'aka kazi rero kubimerekeye abenshi barambwira bati nta mugore ajya mu mva nta mugore ko n'akazi k'abagabo ubwo nkaguma numva nti kubera iko uwo muhamagaro ndawufite rero mukenyezi wese aho uri nigene wese aho uri urafite umuhamagaro uwo muhamagaro wawe reka kuwutinya ushyira imbere ko ushoboye hanyuma uyifate umwanya imyanya abakenyezi batugora kubera tugiye byo byinshi mubwo mu kanya gatoyi ko dufite icara uyindi muti mbega jyewe nshoboye iki mbega jyewe nkunda iki mbega kandi utarinze kuraba uti oya ninumvira ibyo bariya ugiye kuheba iyumva icyo wowe wumva ushaka mu mutima wawe hanyuma ari wowe ushobora guhanuza ukaraba hirya no hino ukavuga uti nohanuza uku nokwiga uku noca hirya no hino kuko jewe n'ukuri nivugiye kujya kubimerekeye novuga nti iyo nza kumviriza abantu intambwe ngeze ku uno munsi sinoyikoze kandi nogumye mbabara ngo iyo ndabikora rero ntihagire umuntu n'umwe yo kwikumira umukenyezi wese ahari arashoboye ikintu cyose gusa ni kugira navuga gute inguvu ukaraba imbere ugahita guti jewe nta kintu na kimwe tumbuza kunkora.
Urakoze cyane rwose rero duheraheza tusozere ikiganiro Madame Dorine wakoze cyane rwose reka tuguhe amasegonda make utange kumbure telefone zawe canke uburyo ngurukana bumenye bashaka kukuronka ko abifuza kurondera gusaba serivisi zanyu n'izindi mpanuro canke n'ibindi mwabafashamwo mu bihe bitoroshe byo kubura abantu babo bo kuronka gute
ego twebwe aho dukorera ngaha Bujumbura kuri ibarabara ryitwa Boulevard Ntare Rushatsi n'iri barabara urenganye Rond Point ijya ku ya Monument Service d'Inconnu ibarabara rijya ku Musaga ni ahantu kera bahita kuri alimetero bakore ibiriti hanyuma haraza ku Decompte ni kuri iryo barabara nyene ahantu ha bavuga ko iruhande ya sitasiyo mutemerera munsi yaho gatoyi niho dukorera niho biho yacu iri hanyuma nka telefoni zacu turondera ko ni kuri
72 444 222 72 444 222 ni Dorine Muyibire twari turi kumwe murashaka no guhamagara n'ishwi rya America tukabaha ayandi makuru kuri we zindi contact ariko turabashimiye cyane gose banyonye ibishwi rya America mwashoboye gushikiriza ibazo n'ivyumviro n'abamfashije mu bwinga bw'ivyuma ndabashimiye mwese mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza ijwi rya America weekend nziza.
Arakoze mugenzi wacu Oriane Itangishaka ku kiganiro muri sanga